Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Tubahaye mwiriwe mwese inshuti muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza se, dore ingingo z'ingenzi z'amakuru.
Tanisha mu kwiyamamaza hariho nk'abagira indirimbo, abagira ibyivugo n'ibindi, mwe nabo bantu babikoresha bamenya neza kubitunganya neza kugira ngo ntibize bivyure ishavu mu bandi.
Uyo ni Pierre Claver Kazihise, ayoboye umugwi w'igihugu ujejwe amatora mu Burundi, SENI. Mitch McConnell ayoboye inama nkenguzamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ageze ku bashinga amateka n'abakenguzamateka bashira inyuma yabo ivyabaye kubijanye n'umugwi w'igihugu kubyabaye kubyerekeye raporo y'umushikirizamanza Kizigenza Robert Mueller.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu batatu mu bakekwaho kwica abakozi babiri ba Loni mu 2017 baraye batorotse gereza.
Umushikiranganje ajeje imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yasubishije inama irategekanijwe kuzogirana ku munsi wa kane w'indwi na Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel mu gisagara cya Berlin.
Naho muri Ethiopia, wahoze ari umukuru w'iperereza Getachew Asefa araregwa ubuhotozi n'iyicarubozo. Mugumerero ku maradiyo yanyu, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu radiyo yacu vewa.com, mukurikire aya makuru ko tuyabagezaho.
Idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Ngaha muri Amerika, Mitch McConnell ayoboye inama nkenguzamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko hageze ko abashinga amateka n'abakenguza amateka bashira inyuma yawe ibyabaye kubijanye n'itohoza ryamaze igihe kirekire ku kwivanga k'Uburusiya mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Amerika mu mwaka w'2016. Ivyo naho abademokrate bo mu nama nshinga amateka bariko bongereza utwigoro twabo two gutohoza Perezida Donald Trump na leta yiwe. Mitch McConnell wo mu mugambwe w'abarepublika ayoboye inama nkenguza amateka yatangaje no musiko wa kane kw'iyo dosiye yugawe. Yavuze ko itohoza kuri Perezida Trump ryamaze imyaka ibiri ryarangiye muri iki gihe. Amari inama nshinga amateka igizwe hanini n'abademokrat ibandanya gushimikira ku cegeranyo c'iryo tohoza catunganijwe n'umushikirizamanza adasanzwe Robert Mueller. Umushinga amateka w'umudemokrat Gerald Nadler ayibaye umugwi ujejwe iyubahirizwa ry'amategeko mu nzego za leta avuga ko uwo murwi uzogirisha amatohoza amatora ku munsi wa gatatu, no kuvuga ejo kuvyuko niba umushikiranganje ajeje ubutungane William Barr yofatigwa ingingo ivuga ko yasuzuguye inama nshinga amateka mu kwanga kuyishikiriza raporo yose y'impapuro 448 uko yanditswe n'umushikirizamanza adasanzwe Robert Mueller.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu batatu mubakekwaho kwica abakozi babiri ba Loni mu 2017 baraye batorotse gereza nkuru yo mu mujyi wa Kananga mu ntara ya Kasai Central bari bafungiyemo by'agateganyo. Avoka wa babiri muri bo Maître Trésor Kabangu yatangarije ibigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa na Reuters cyo mu Bwongereza ati parike ya gisirikare yamenyesheje ko abakiriya banje Evariste Ilunga na Kanowa Chiaba n'uwo bari bafunganywe Mbayi Chikangu bacitse muri iri joro. Zaida Catalan wari ufite ubwenegihugu bwa Suede n'umunyamerika Michael Sharp bishwe ku itariki ya 12 y'ukwa gatatu mu 2017 muri Kasai bari barimo bakora anketi ku byobo byahambwemo imirambo y'abantu benshi bashobora kuba barishwe mu ntambara hagati y'ingabo za Leta ya Kongo n'umutwe witwara gisirikari witwa Kamuwina Tsapu. Mu bantu 14 bakurikiranwe bakekwaho kwica Catalan na Sharp harimo umusirikare mukuru wa Leta ufite ipeti rya colonel n'umukozi wo mu rwego rw'iperereza baburanishwa n'urukiko rwa gisirikari.
Naho umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yasubishije inama yarategekanije kuzogirana kumosi wakane w'indwi na chancelier w'Ubudagi Angela Merkel mu gisagara cha Berlin. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwamenyesheje ko ibiganiro hagati yabo bategetsi babiri bizotegerezwa kuba ku yindi tariki kubera ibibazo byihutirwa ntabirengaho ubwo bushikiranganji bwatangaje ku mpamvu zisibishwa ry'ugo rugendo. Itangazo ry'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika rivuga ko Mike Pompeo yiteguriye kugendera igisagara cha Berlin vuba akagirana ibiganiro bikomeye na Angela Merkel. Ivyo kwiyongingo ya Pompeo iyo gusibisha urugendo mu gihugu c'Ubudagi izogira ingaruka ku rugendo ategekanya kugira ku munsi wa kane mu Bwongereza no ku munsi wa gatanu muri Greenland ndi vyamenyekanye buno nyene.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Ethiopia, Ministeri y'ubucamanza yatangaje ko yashyikirije urukiko dosiye y'uwahoze ari umukuru w'iperereza Getachew Asefa n'abandi bakozi bo hejuru b'inzego z'ubutasi 25 bashinjwa ibyaha by'ubuhotozi n'iyicarubozo. Nk'uko yabisobanuye mu itangazo ryayo, Ministeri ivuga ko 22 bafunze by'agateganyo, abandi 4 barimo Getachew Asefa baratorotse bazaburanishwa badahari. Getachew Asefa yategetse ikigo cy'ubutasi n'umutekano cya Ethiopia NICE kuva mu 2001 kugera mu kwezi kwa gatandatu mu 2018 yakuweho kuri uwo mwanya na minisitiri w'intebe wari mushya Abiye Ahmed wari umaze amezi 2 gusa ku butegetsi. Getachew Asefa aregwa ko yategetse guhotora no kwica urubozo abatavugaga rumwe n'ubutegetsi.
Ratishwe d'Amerika Washington DC. Igihugu c'Ubushinwa cemeje ko umutegetsi mukuru wacu ajeje ibiganiro mu vyerekeye budandaji Liu He azoja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nshuro nshasha y'ibiganiro vyerekeye budandaji hagati y'Ubushinwa na Amerika mu mpera z'indwi. Ivyo naho Perezida wa Amerika Donald Trump yagabishije gushira amatagisi ari hejuru kurushiriza ku bidandazwa vy'Ubushinwa vy'agaciro k'imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari. Inyuma yuko Perezida Trump yidogeye ugufata igihe kirekire ku biganiro vyerekeye budandaji hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Umushikiranganji bujejwe ubudandaji bwasohoye itangazo no munsi kuwa kabiri rivuga ko umuhanuzi mukuru mu vyerekeye ubutunzi wa Perezida w'Ubushinwa Liu He azobonana n'umutegetsi mukuru aserukira Amerika mu vyerekeye budandaji n'umushikiranganji w'ikigega ca Leta ya Amerika Steven Mnuchin mu biganiro vy'imisi ibiri bizotangura ku munsi wa kane w'indwi. Ivyo Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ivyo yatangaje kuri ubuga Twitter ku munsi w'Imana ku matagisi mashasha ku bidandazwa bivuye mu gihugu c'Ubushinwa vyatumye amasoko y'imitahe yo muri Aziya na Amerika atakaza agaciro kayo ku munsi wa mbere.
Muri Venezuela, abantu barenga 2000 batawe muri yombi kuva uyu mwaka utangiye kubera impamvu za politiki. Abenshi bafatiwe mu myigaragambyo y'abarwanya Perezida Nicolas Maduro. Imyigaragambyo yatangiye ku itariki ya 23 y'ukwa mbere gushize. Byatangajwe uyu munsi n'umuryango uharanira uburenganzira bw'abafungwa ba politiki witwa Foro Penal wo muri Venezuela. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Caracas, umurwa mukuru wa Venezuela, umuyobozi mukuru wa Foro Penal Alfredo Romero yasobanuye ko benshi bafunguwe ariko 8 barimo n'abasirikari bo baracyafunze. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda.
Radio Ijwi rya Amerika ribandanya kurashikiriza ibiganiro vyaryo Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora kudukurikirana no kuri Facebook no ku kibanza cacu ca internet arico wezitatu akabarungu radio yacu VOA akabarungu com.
Mu Rwanda, Ministri w'Ubutabera Johnston Businge uyu munsi yarahije abahesha b'inkiko bashyashya. Umugenzi wacu Eric Bagira Ubusa yakurikiranye uyu muhango.
Maze kumva indahiro abamaze kurahira bakoreye imbere yanjye, nakiriye indahiro zabo.
Bwana Johnston Businge ministre w'ubutabera cyarimwe n'intumwa nkuru ya leta arakira indahiro z'abahesha b'inkiko b'umwuga abatarabumwuga n'abanoteri bamwe mu barahiye bari basanzwe mu nshingano abandi nibashya mu nshingano barahiriye. Bwana Johnston Businge yasabye ko abarahiriye inshingano bazarangwa n'ubupfura n'ubunyamwamugayo mu kazi kabo bikazarushaho kugirira akamaro serivisi baha abaturage.
Ntunatekereza ko abaturage bazanga kwitabira gahunda zindi za leta kubera ko warangije urubanza noneho ukagira impamvu zituma utarangiza imanza, abaturage bakajya hariya bumva nta butabera buhari muri uwo murenge, muri ako kagari, muri ako karere. Ndatekereza ko amaherezo n'izo gahunda zindi ushaka ko bajyamo ntabwo bazazijyamo. Niba nazijyamo ntabwo bazazijyamo bishi, bazazijyamo kubera ko bababwiye ngo niba atazijyamo daso irazibajyana. Turashaka rero ko abaturage baba bishimiye ubuyobozi bubegereye, ubaha ukabaha ijambo ukabakora ibyo bagomba gukora kuko nibyo tubereyeho twese.
Mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana abahesha b'inkiko b'umwuga bagiye bagaragara mu makosa mu kazi kabo mu gihe cyo kurangiza imanza bigatera umwuka mubi mu baturage ku buryo bamwe byabagizeho ingaruka zo gutakaza imirimo yabo. Ministre w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yasabye abarahiriye kutazagwa mu makosa nk'aya bagenzi babo, maze abibutsa ko ntawe bazajenjekera igihe hazaba hongiye kugaragara amakosa nk'ayo.
Mumenye rero ko Ministeri y'ubutabera n'urugaga rw'abahesha b'inkiko b'umwuga ntabwo tujenjekera abinjira muri uyu mwuga bagamije indonke zitemewe cyangwa izindi nyungu zinyuranyije n'amategeko. Abamaze kurahira rero nizeye ko nta n'umwe winjiye muri uyu mwuga afite umugambi wo kubyaza umusaruro unyuranyije n'amategeko, kuko byaba ari kunyuranya n'indahiro bamaze kugirira aha ngaha. Uyu ni umwuga mwiza, iyo ukoze akazi kawe neza ibintu byose bigenda neza.
Bwana Businge yayibukije abarahiye amwe mu makosa abahesha b'inkiko n'abanoteri bakora birengagije inshingano barahiriye.
Umuntu akihindura umubitsi wa leta ntabwo twifuza umunyesha w'inkiko ko yihindura Rwanda Revenue cyangwa se akaba ari uhinduka umubitsi wa leta akaba beneri yacu akaba amafaranga akayashyira akayajyana akayereka umugore akaba ngo aya ni amafaranga ya leta, reka tube tuyakumanya ahangaha. Ntabwo ari byo. Kudashyikiriza abarangije imanza amafaranga yavuye mu byakozwe no kudasubiza nyir'umutungo waterwe cyamunara amafaranga yasagutse.
Abarahiriza inshingano kuri iyi nshuro bo bakavuga ko bagomba kuzubahiriza uko bikwiye.
Njyewe kuva no mu gihe gito maze muri izi nshingano byagaragaye yuko abaturage bafite inyota yo guhabwa ubutabera, bityo rero gushyira ku mwanya wa mbere gutanga ubwo butabera numva biri mu byo nanjye nzihatira gukora, kubera yuko niba hari n'ibindi nashobora gukora ariko umuturage atishimye ntacyo byabasha kugezaho byabangamira n'ubundi imikorere.
No muri bo nishimiye cyane, nkaba numva nishimiye kuzakora neza umurimo ushinzwe nka ubutabera abanyarwanda.
Mu barahiriye inshingano kuri iyi nshuro harimo abahesha b'inkiko b'umwuga 28 n'abahesha b'inkiko batarab'umwuga 58 mu bice bitandukanye by'igihugu. Harahiye kandi abanoteri 12 bikorera n'abandi 58 ba leta. Kugeza ubu mu Rwanda hose harabarurwa abahesha b'inkiko b'umwuga 458, abahesha b'inkiko batarab'umwuga basaga 2500 ku rwego rw'uturere n'imirenge, hanabarurwa abandi basaga 2000 bari ku rwego rw'utugari batarab'umwuga. Kugeza amagingo ya kandi Ministeri y'ubutabera barura abahesha b'inkiko 27 birukanywe burundu mu kazi kabo, abafunzwe n'abahagaritswe by'agateganyo mu kazi kabo kubera ibyaha bakekwaho birimo ibya ruswa. Urugaga rwabo rutadutangarije imibare ya nyayo. Ahwagirusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Eric, urakoze. Noneho reka Asumta Kaboyi akwakire atubwire inkuru y'iyi nkongi yadutse mu rukerera uyu munsi mu isoko ry'ahitwa mu Gahoromani, ni ikabuga hafi y'umujyi wa Kigali, bwa rububiko bw'imyumbati bwa Hirero burakongoka. Asumta rero yagiyeyo.
Amazu umunani n'ibyuma bashesherezamo yahiye nyine n'imodoka yahiye ari paritari yayo yahiye. Ibona y'inyuma yahiye nuko bitari kugira nyine ya umuriro watwitse imbere
urunurusaku rw'imodoka za polisi ziri mu gikorwa cyo kuzimya inkongi y'umuriro yibasiye agasoko gacururizwagamo imyumbati n'ifu y'ubugari abaturage bari bahagaritse akazi buri wese avuga uko yabyiboneye iki gice cyaye
natangiye gushya nka saa 10:40 nyine ngo byahaire hano mu byuho ngo rero byakoze siriko nyine ngo biragira babura uko bakupa nyine ko byari ninjoro cyaduteye impungenge twari dufite imari nyine urabona nta wakoze natwe twari dufite impungenge tuvuga tuti turasanga byahiye hano niho isoko ry'ubugari ryaberaga badepaga ku buryo amazu byakoraga hejuru ku mabati bahazindukiye ibi bikamya ni nk'icyakarindwi kiri kuzima ntako batagize ariko imyumbati yanze kuzima ariko kubera ko bakupye umuriro wenda aho bigereye
iki gice cyahiye cyari cyegereye isoko rinini ryo mu Gahoromani hafi yo mu mujyi wa Kabuga cyari cy'umugabo wari uhafite inzu nini icururizwamo imyumbati ivamo ubugari harimo n'imashini zisya amafu anyuranye ndetse n'abapangayi benshi bakoreragamo nyiri uyu mutungo habarugira Alex bakunda kwita murokore avuga ko kugeza bataramenye icyateye inkongi y'umuriro
ahantu habagamo imashini zisya imyumbati n'amafu y'ibikoma dukoramo na kawunga ariko z'abaturage bisanzwe hanyuma tukanahacururiza ubugari kuko harimo ibyumba 14 njye nakoraga mu gice cyo hepfo abandi bagakora mu gice cya ruguru biragoye kuba wamenya ikindi kintu nyuma yaho ariko ku mana birashoboka inzego zose urebye zanabaye kandi ndashima cyane nubwo bimeze gutya ndashima ngo nta muntu wari wagafunguye nta muntu nkeka ko nta makuru mfite nta muntu wagiremo ikibazo
kugeza ubu bari bafite ibikorwa muri aka gace k'isoko bemeza ko inkongi y'umuriro yabahombeje Alex Habarugira ndetse n'abagenzi be bari bahafite ibyo bikorwa by'ubucuruzi bw'imyumbati baravuga ko bahombye amafaranga arengeje miliyoni 500 imodoka za polisi nizo zari zazindukiye mu gikorwa cyo kuzimya uwo muriro ariko kugeza mu masaha atanu imyumbati yari itarazima icyaka imyotsi yari igicucumuka mu gace iyo myumbati yari irimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Masaka Nsengiyumva Vincent nawe wari uri ahabereye impanuka yabwira Ijwi ry'Amerika ko kugeza ubu bataramenya icyateye inkongi y'umuriro ariko bakeka ko yatewe n'amashanyarazi
ntabwo turamenya cyaba cyabiteye gusa icyo tuzi cyo nuko nta wari ucanyemo nta nubwo bari bagatangiye gukora ikindi nuko hari umuzamu gusa ngo turacyakora iperereza kugira ngo tumenye icyaba cyateye inkongi y'umuriro ariko biragaragara yuko bishobora kuba byaturutse cyane cyane mu nsinga zaba zitari zensaye neza ahangaha ariko ntabwo turabyemeza kuko batararangiza gukora iperereza
hari abatangiye iperereza
yego nibyo kugira ngo nk'uko inzego zose zazindukiye ahangaha urwego rwa RIB narwo rwageze rutangira iperereza rege nayo ifite mu nshingano ibijyana n'umuriro w'amashanyarazi nabo bahageze hari n'ababyitiranyije n'isoko rya Gahoromani murabona isoko riri ku ruhande aha naho umuntu ku giti cye witwa Murokore wari afite ikibanza imbere y'isoko yari yarahashyize ibikorwa bisaba uburenganzira ibyuma bisya ntabwo bihuye rero ikibazo cyaba ahangaha n'inkongi y'umuriro isanzwe ishobora kuba yaturutse ku mpanuka bisanzwe
iri soko ryacururizwagamo imyumbati ryatangiye gushya ahagana saa 11 za mu gitondo ndetse ishami rya polisi rishinzwe kuzimya umuriro rikaba ryahageze hakiri kare ariko kugeza mu masaha 5 bari bakizimya umuriro mwinshi wagiye mu myumbati nubwo bari bahafite ibikorwa bahuye n'ikibazo gikomeye cy'igihombo ariko abaturage barishimira ko uyu muriro wabashijwe guhagarikwa kare utarinjira mu isoko rinini ndetse no mu mazu y'abaturage yegereye iryo soko ryo mu Gahoromani Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri, gatanu, gatanu, kane, rimwe, rimwe, kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC. Umugwi w'igihugu jejwe amatora mu Burundi SNI uhamagarira ugwaruka kudahendwa n'abanyepolitike muri bino bihe Burundi bugana mu matora mukuru w'uwo murwi Petero Karavere Kazihise yabishikirije kuri uno wa kabiri mu nama yabereye mu gisagara cha Bujumbura kuberegwa n'amatora yo mu mwaka w'2020. Muri iyo nama igusimbataza intwaro rusangi uwo arongoye mu rwiseni agasaba abanyepolitike gushira imbere ikiyago mu ntumbero ikurandurana n'imizi ukutihanganirana. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Abahagarariye imigambwe mu gisagara cha Bujumbura urwaruka rukukira iyo miryango ya politike abo mu mashyirahamwe igenga n'amashengero nibo bitavye urwo ruganda rwatunganijwe n'umurwi w'igihugu ujejwe amatora SNI. Dr Petero Karavere Kazihise arongoye uyo murwi avuga ko intumbero yayo manama ari ugutegura imitima kugira ngo amatora yimirije azogende neza.
Twamaze gutora intwaro rusangi akaba ariyo dushira imbere. Turabibutsa rero ibyerekeye intwaro rusangi, ukugene abantu bifata mu ntwaro rusangi, ukugene babana, ukugene bagenda mu matora. Hanyuma kandi tukongera tukaberekana bimwe bifasha nk'imvugo. Mu bisanzwe imvugo ni ikintu dukoresha iminsi yose, mugabo kandi hari aho tugikoresha kigatuma haza amatati, kigatera ingorane. Turavyibutsa rero kugira ngo iyo mvugo tuzoyikoreshe cyane cyane mu matora, mugabo tukayikoresha mu ntumbero nziza yubaka idatuma ahaza amatati kubera iyo mvugo ikoreshejwe. Murazi nuko mu matora cyane cyane mu kwiyamamaza hariho nk'abagira indirimbo, abagira ibyivugo n'ibindi. Ibyo rero ni byiza yuko mwe n'abo bantu babikoresha bamenya neza kubitunganya neza kugira ngo ntibize bibyure ishavu mu bandi, nivyo bitere ayo matati tugomba gukinga.
Uyo arongoye umurwi w'igihugu ujejwe amatora mu Burundi afise ubutumwa ku rwaruka ruhurikiye mu migambwe. Afatiye ku matora yo muri Kahise avuga ko hari urwakoreshejwe amakosa, akarusaba kwirinda ico cose coza kirunyanisha rugashira imbere ibiganiro.
Mu bisanzwe imvugo ni ikintu dukoresha iminsi yose, mugabo kandi hari aho tugikoresha kigatuma haza amatati, kigatera ingorane. Turavyibutsa rero kugira ngo iyo mvugo tuzoyikoreshe cyane cyane mu matora, mugabo tukayikoresha mu ntumbero nziza yubaka idatuma haza amatati kubera iyo mvugo ikoreshejwe.
Urwaruka rwo mu gisagara rwakira neza akamo k'umukuru umurwi SNI. Ndarusanze Dodi Steve arongoye urwaruka rwigamiye umugambwe Forina mu gisagara cha Bujumbura.
Munyigisho twize ari byo batubwiye bijanye n'uruhendo rw'abanyepolitiki, uruhendo rugatuma bizeza ugwaruka canke ivyo batazobaha gasanga mu nyuma, ahubwo hakogwa gwaruka gushitse ku ntumbero nziza z'ivyo babemereye ugasanga ahubwo igo ruguye mu mpero. Rero ari inyigisho zihamagarira ugwaruka kutita amatora, inyigisho zihamagarira ugwaruka kugira imigumuko kwanga ibivuye mu matora. Donc rero bisubira yuko ugwaruka gwa Florina twiteguye kugira ngo twitaye amatora.
Dr Kazihise arongoye mu rwise ni asanga kandi hari imvugo zikoreshwa n'abanyamigambwe zikomerekanya na cyane cyane mu myiyamamazo y'amatora, agasaba abanyamigambwe kuzihagarika.
Kuko nk'uko mubivuze igihe cyose twama tuja mu matora turabona ko abantu umengo baragera ahantu barengera abandi bibagira uruhara rwa mugenzi we, kuko byukuri muri rusangi abantu bari mu mishyo y'Imana kandi kugira ngo bubahane, kandi umuntu ariho kugira ngo yunganire mugenzi we mu buryo ubwo ari bwo bwose, yaba mu buryo bwo kwemera, yaba mu buryo bw'iterambere, yaba mu buryo bw'imibano, reka mu bindi byose byumvikane yuko mugenzi wawe igihe umubonye agufitiye ikimazi kininiya, kugira ngo rero ashire mu ngiro ivyo vyose canke icimana yamuhaye. Uko umuntu wese afite ingabire yiwe ni uko haniniya umwemera ukamubahiriza, hanyuma bishobotse mu kegerana mugashira hamwe byimviro hama byo byimviro bigiye hamwe birubaka
abo mu mashyirahamwe yigenga n'amashengero basaba ko umurwi ujejwe amatora wo kwamiza ko kugira amatora azobe mwituze ntangere Pasitori Pierre Niyonkuru wo mu rwego rukuru rw'amashengero yegamiye idini rya Pentecote mu Burundi ari mu bakiriye neza ubutumwa bw'umurwi seni
igihe cyose twa tujya mu matora turabona ko abantu umengo baragira ahantu barengera abandi bibagira uhara bw'umurwa mugenzi we kuko by'ukuri muri rusangi abantu bari mu mishusho y'Imana kandi kugira ngo bubahane kandi umuntu ariho kugira ngo yunganiye mugenzi we mu buryo ubwo aribwo bwose yaba mu buryo bwo kwemera yaba mu buryo bw'iterambere yaba mu buryo bw'imibano reka mu bindi byose byumvikane yuko mugenzawe igihe umubonye afite ikimazi kininiya kugira ngo rero ashire mu ngiro ivyo byose canke icimana yamuhaye kuko umuntu wese afite ingabire yiwe nuko haniniya umwemera ukamubahiriza hanyuma bishobotse mu kegerana mugashira hamwe byimviro hama byo byimviro bigiye hamwe birubaka
izo nyigisho zerekeye kwibutsa abanyamigambwe n'abandi bose bafise ico baterera mujanye no gutsimbataza intwaro rusangi zari zigize iminsi zibera mu ntara zo hagati mu gihugu muri iki gihe ziriko zisozerwa muri mairie ya Bujumbura mu ntara ya Bujumbura mu ntara za Bubanza na Cibitoke nkuko bimenyeshwa n'igisata co kumenyesha makuru mu murwi seni
turashimira mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri iyo nkuru mu Burundi kandi abantu bagera kuri 50 baserukiye imiryango 5000 yo muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza mu Burundi banzinukiye mu biro by'umuhuza w'abarundi biyamiriza ishigwa mu ngiro ryo kwegurira itongo ripima amahektare 321 umuntu umwe yitwa Joseph Kagushi idonido kuri iyi nkuru muzoyikurikirana mu makuru yacu y'ubutaha imbere ko dusezerana dusubiye tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije Mitch McConnell ayoboye inama nkenguza amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangaje ko hageze ko abashinga amateka n'abakenguza amateka bashira inyuma yabo ibyabaye ku bijyanye n'itohoza ryamaze igihe kirekire ku kwivanga ku Burusiya mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2016 muri Amerika ivyo naho abademokrati bo mu nama nshinga amateka bariko bongereza utwigoro twabo tugutohoza President Donald Trump na Leta yiwe
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu batatu mu bakekwaho kwica abakozi babiri ba Loni mu kwezi kwa gatatu mu 2017 baraye batorotse gereza nkuru yo mu mujyi wa Kananga mu ntara ya Kasai Central aho bari bafungiye by'agateganyo n'abantu 14 bakurikiranwe muri icyo gikorwa cyo kwica bariya bantu babiri ro ba Loni abo bantu bakekwa harimo umukoronel umwe w'umugabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo bishwe ni Zaida Catalan wari ufite ubwenegihugu bwa Suède n'umunyamerika Michael Sharp wo bari mu rero bakora anketi ku byobo birimo imirambo myinshi y'abantu bashobora kuba barishwe mu ntambara hagati y'ingabo za leta n'imitwe n'umutwe witwara gisirikare witwa Kamuwina Nsapu
Umushikiranga dajeje kumigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yasibishije inama irategekanije kuzogirana ku munsi wa kane w'indwi na chancelier w'Ubudagi Angela Merkel mu gisagara cya Berlin umushikiranga dajeje kumigenderanire bwa Amerika bamenyesheje ko ibiganiro hagati yabo bategetsi babiri bizotegerezwa kuba ku yindi tariki bera ibibazo byihutiwe
Muri Ethiopia Ministri w'ubucamanza yatangaje ko yashyikirije urukiko dosiye y'uwahoze ari umukuru w'iperereza Getacho Asefa n'abandi bakozi bo hejuru b'inzego z'ubutasi 25 bakekwaho yuko bakoze iyicarubozo kandi bica n'abatavugaga rumwe n'ubutegetsi uyu Asefa we ntabwo afunze yaratorotse azaburanishwa dahari
Njote rero mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu n'amakuru twari tubafite kuri isahani yo bigarukiye dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma Peter Handley dushimire kandi Fatou Ali Maskara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije wabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikoro ari kumwe naje Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi turabashimiye cyane mugira umugoroba mwiza murakarama